intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Urugendo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kugira itariki zibiri ku kwezi muri Zambia, yagiye atwaye imfashanyo y'ifungurwa. Iyo mfashanyo y'amatoni 500 yakiwe ugutandukanye n'abarundi mu gihugu bisanzwe cugarijwe n'ingorane zitandukanye, cyane cyane mu bijyanye n'ubutunzi. Mu kiganiro cy'uno munsi, abatari bake mu gwaruka bari mu mihingo itandukanye barashikiriza ibyo babona kuri icyo kibazo. Kiganiro muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange. Kaze mwese.
Dafise jambo.
Imbere yuko duhe ijambo gwaruka, tubanze twumvirize insiguro umukuru w'igihugu yatanze ku bijanye n'iyo mfashanyo mu ijambo yashikirije aho muri Zambia. Asubirwamo mu Kirundi na Pierre Gahungu.
As the neighbor, we have learned that the Republic of Zambia
nk'abamanyi twarumvise ko igihugu cya Zambia giheruka guterwa n'uruzuba rwinshi rwatumye umwimbu ugabanuka cyane mu bice bimwe bimwe. Mu ntumbero yo gufatana mu nda no mu kugendera ku mugenzo w'ubuntu, leta n'abanyagihugu b'u Burundi bafashe ingingo yo gutanga amatoni 500 cy'umuceri n'ibiharage. Ariko naho ari duke, iyo mfashanyo ivuye ku mutima mu gufatana mu nda n'abanyagihugu ba Zambia.
Modest, this is a donation came from the bottom of our hearts in solidarity with the Zambian people.
Kuri isi hari umwijima, imwe mu mbi ni nyinshi, izo tugwana tutabona, atari kugawe ni twozinesha, tufashe data gutsinda ingwano.
Kadi ari mu Burundi avuga ko ibyo umukuru w'igihugu yagize bitangaje niyaba yarafise intumbero yo gufasha.
Cyumve gankoro ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanze amatoni 500 agizwe n'imfungurwa zitandukanye, umuceri, ibiharage, ibigori. Jewe ubwa mbere nk'ibyumva naratangaye cyane, nibaza ko ari igihuha ntarabyumva bwiwe, ariko arabyivugira nibaza ko atari byo. Umuntu wa mbere yinjiye namubwiye nti mwabeje kuva kera uboho murarengeje, ariko mu nyuma aza gusanga ukuri naribagije. Indege igihugu cy'u Burundi kirimo ingorane, kirimo inzara, kirimo ingorane zo kubura ibintu byose, hafi byose. Nicyo gisigaye kijya gufasha ibihugu bimeze neza ata n'ingorane ibivugwamo. Ego kariya karere irakiva kahuye n'uruzuba, ariko hari hafite amasitoke nta ngorane nk'ibyo Burundi burimo kitagiye gucigaza kigira. Nticanavuzwe nk'ibihugu bikene cyangwa bishonje. Aricyo gihugu cyacu, aricyo gihugu cya nyuma babura naho basigaye bagikarasa. Aricyo kidakwiye amenyera twembi ngo kigo kirafasha. N'ibintu bitangaje, ibintu bitangaje. Ariko ijya birakorwa, birakorwa kugira ngo mbure uwabikoze nawe babone ko asigaye ashoboye. Ariko simbona ko ari bwagere aho Burundi bufashe ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kuri iyi si. Ubwo Burundi aho bugeze bwabwo gufashwa n'ubishoboye wese. Njyewe ntigwaruka nkavuga nti kujya no kwihamenya abatwenzi ni kwishyira mumenya abatwenzi, kuko ibihugu uri kwerana ibintu nkabirya atabwo dutwenga nta kindi Burundi buhakura. Ariko ntiyaba yarigize, ariko yungo ubucuti natwe ari ibyo tuzoja gutorayo aho byaba ari mitende. Ariko nibyaba atari uko, navuga nti ni ibintu bitangaje cyane.
Tao ari mu Burundi ati mukuru w'igihugu ibyo yagemuye cyerekana umutima w'urukundo
mwishama k'abarundi n'ikije gusasanya babayamanye bayamanye iyo mukenze gifite kibazo mu barundi banyitse gusasanya n'ubwo kwari yenda kwangumwe yari yagiye atwara gusasanya gusasanya igihugu na mba baravuye n'ibisa by'ubuzuba ibyo bisa cyane narikomeza kwakoresha n'abandi n'abandi bakoresha isoko mpuzamakungu cyangwa ziva muri Afurika cyangwa ziva i Buraya cyangwa muri Amerika n'ahandi cyangwa zaje kudufasha naje kuza gufasha abandi bene wacu bahuye n'ikiza cy'ubuzuba ni bisanzwe nakuba ngo yarakoze nakuba ngo ubutaha yarakoze kuko yari yumviye kuza kugeza kirereye ashyira ikintu cyo gutaha ubundi kuza gufasha ikintu cyo gutaha cyane aho Imana imuheza agere Imana imuheza agere kuko yakoze kuko n'umutima w'urukundo yagize rero nta wowe ne kura kwikenguruka kuko natwe bihome bafashijwe n'abandi rero Imana imuheze kure cyane
Vanessa mu Bubiligi ati ingendo y'umukuru w'igihugu itera Abarundi agahinda
kugaruka ni ibintu byambabaje n'agahinda se ku mutima n'ukuri kubona uwitwa ngo ni wese Barundi ashobora kuba mu gihugu cy'iwe abarongoye bishwe n'inzara ntagiye icakora ahubwo ukumva ngo yatwaye amatoni n'amatoni muri Zambia kandi iwe nawe atacu afise abiwe ko barapfa baravuga ngo hafashe wifashije ni ukuvuga yuko n'iryo zina ryo kwitwa Sebarundi ni kuyije ngugaruka ntajya akwiye nta na gato niwahe mubyeyi wabonye isahurira ko akima biwe akaja gufasha abo hanze n'abiwe ko barapfa uwo mubyeyi ni nyabaki ubwo bwenge bafise ni nyabaki uyu mutima bafise ni nyabaki oya ni ukuri ibintu bibabaje kandi biteye agahinda cane cane ngiye ngaruka byambabaje no ku mutima ndababaye n'ukuri
Loic ari muri Côte d'Ivoire abona ko amagogo abarundi bagowe aribo bari bakeneye gufashwa ubwa mbere
ni kuko yakoze yirengagije ko hari abarundi uno munsi bari mu ngorane bari bafise inzara zitagira uko zingana yavuze ko ari urukundo n'ubuntu abarundi basanzwe bafise mugabo ko bwa ko fise urukundo n'ubuntu bwo gukunda abanyamahanga mugahitamwo kwanka abana bawe murumva ari ikintu kibabaje cyane gose uno munsi amaradiyo yose yarasemerera hari abanyagihugu batewe n'imyuzura yo mu Gatumba n'abo mu kiyaya cyose kimbo abo bantu bagira icyo bajya ntibagira icyo bashyira ku munwa biriga barasemerera basaba amashyira hamwe iyo bafise icyashoboye gufasha yuko yobafasha kugira abantu bari mutwe bafungura hari n'abandi bana bo ngaho birirwa mu iyarara birirwa bararondera ibyo bajya batagira ikintu na kimwe bashyira ku munwa mukazi ubona wewe nk'umubyeyi wawe akiyafata umubyeyi wawe arajyanye amatoni n'amatoni kuyagabira uwundi muryango mu gihe reka kisa abana wenyine barara ubusa ubwo buntu wava hari ubuntu bumeze gute ubwo rukundo mwava hari urukundo rumeze gute hari umuntu akunda umwana w'inyuma akanka umwana wenyine yibyari aranyororo abantu birirwa barakomenduruka abanyororo bagera bahonere mu mabohero ntibagira ibyo bajya ntibagira ifu ntibagira ibiharagi barose ibiharagi babura ifu barose ifu bakabura ibiharagi mugabo kumva umukuru w'igihugu yatekeye amatoni toni bihumbi Zambia kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika byikwije byimbura ibintu by'ibinyantete nibwo umwimbu wasize hasi muri Zambia abo bo bari oblige yo kujya kurondera umwimbu hanze y'igihugu kugira bazane bashyire mu gihugu cyabo kugira ngo abanyagihugu babazoronke ibibakwiye ni ukuvuga Zambia nta kibazo cy'inzara ibifite mugakazi ubona umuntu ari namuye aratekeye aragiye ibintu byari gufasha abarundi bishwe n'inzara abarara ubusa agahita ubwira ngo n'urukundo dufise ibi n'ikintu cyerekana rero ubujyajya bw'abategetsi babeshya ngo bakunda abanyagihugu ngo bakunda inyungu z'abanyagihugu oro nibo bantu ba mbere bikunda ikintu bye niyumvira nk'ugwaruka ntimwitege yuko ari ubuntu ari iki muzokumva ko hari ikindi kintu kinyegeje inyuma petetre n'ibyo umukuru w'igihugu yaragiye gusaba umukuru w'igihugu w'u Burundi yagiye gusaba umukuru w'igihugu wa Zambia ku nyungu ziwe n'umuryango wiwe si ku nyungu z'igihugu kora no mushya za kuba ku nyungu z'igihugu bijya bigira amavuga kafite ibibonga bonga bimeze gute yari gufata kabiha abanyagihugu bagoye kivumva batagira icyo bajya batagira icyo bahereza umunwa batagira icyo bagaburira abana babo kaba ari byo biza gufata abana b'u Burundi
Hervé ari muri Uganda ati umukuru w'igihugu yamavuga ngo akunda abarundi ariko ibyo akora byerekana ko ingorane bafise atacyo zimubwiye
kusanzwe tugeje kuri aba kintu ndandayishimiye kugabira ifashanyo y'igihugu cya Zambia isanzwe kubyumva ariko bigatangaza cyane buri wese kumva igihugu cya Zambia gihabwa ifashanyo n'u Burundi. Igihugu cya Zambia n'igihugu gitunze cyane, igihugu gitunze cyane gifite amabara meza, abanyagihugu baho barya, ntavuga ubutunzi bwiyubashye. Igihugu cya Zambia nta hantu mwumva ngo kitashabuze, ariko baca bumva igihugu cy'u Burundi cya nyuma ku isi kibaho ngo cyafashije igihugu cya Zambia. Bitangaje kumva ibintu ndishimye, ariko haragaba ibintu nk'ibyo. Ariko bikababaza cyane kumva Perezida Ndayishimiye azi ibintu byahitiye umwuzure wabaye mu gihugu cy'u Burundi, abanyagihugu babaye mu mahema, abanyagihugu bishwe n'inzara. Kacumva yuriye indege agiye gufasha ikindi gihugu gifunze ubutunzi hafi gatatu igihugu cy'u Burundi. Ndetse n'isiporo yateye agahinda, ibi byerekana yuko Perezida Ndayishimiye wewe ubwiwe atakunda Abarundi n'u Burundi. Ari ukuri yeza ko kubabwira yuko batunze bagizeni cyahindi tutabisha mu bikorwa, avuga yuko umuntu atanze ari muri Edeni. Turashyira aba bantu bagenda n'amaguru, abantu navuga barimo kwicwa n'ubutinde bw'amaguru kubera amaguru kubera kubura igitoro. Ariko Perezida muzima n'umuryango wiwe bo bagera mu majewiti, ibiryo byabo birahari, wewe akibagira umuhungu mutoya. Byandava ngo gahimbo kibagiza kugara. Icyo nagenda mpanura Perezida w'u Burundi amenye ibi byose, ariko arakora bazabibazwa. Kuri we kumushyira Abarundi ariko nabivuga azabibazwa. Ngira n'imperuka
uhoraho gira imbabazi, uhoraho gira imbabazi, ye n'inkomezi gira imbabazi, mushobora byose gira imbabazi.
Ikiganiro ni Ndafise Ijambo. Elvis ari mu Bubiligi abona ko umukuru w'igihugu aho kwiyumvira kuja gufasha abanyamahanga yari guhera kubarongoye bugarijwe no kubura icyo bafungura.
Perezida wa Repubulika y'u Burundi aremeza neza yuko iwe abantu badakenye, abantu badashonje, kandi akunganirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Icyo rero ni cya mbere mbonamwo imvuga politike, mbonamwo hypocrisie politique, kugira ngo berekane boko atacu babuze bashobora gufasha n'andi makungu. Wewe aranaheruka no kuvuga yuko nicaburije yuko amadolari aboneka nuko bari batunzwe n'imfashanyo kuva kera narindi, ubundi bwari butunzwe n'imfashanyo, none baracutse barateye intambwe bageze kure Burundi ngo niho kibaho. Rero mu bijanye na politike uvuga yuko ashatse kwerekana yuko wewe atacabuze ari umuperezida w'igihangange ashobora gufasha ibindi bihugu. Uko ni ku bwa mbere ndakibona, nkakibona nk'uko kandi ariko arirondeza kumbure ubugenzi n'ibindi bihugu byo muri Afurika bimushigikira kugira ngo agumane ubutegetsi, yerekane ko ari umuntu akomeye, agirane ubucuti n'abandi. Urundi ruhande naho ndaburamo ubujuju bwinshi. Nta kuntu washobora kuja gufasha igihindi gihugu nawe mu gihugu cawe ibintu bicika. Sagaseseshwa rumuri umukuru w'igihugu yagiye ku butegetsi, idolari ry'Abanyamerika riri ku bihumbi hafi bitatu cyangwa bitatu gutyo, burigeze ku bihumbi birenga indwi. Ni kuvuga bisigura yuko uko iryo dolari riduga niko ubukene buca butera abanyagihugu. Abanyagihugu barashonje biteye ubwoba. Kumva rero Perezida ashobora kuja gufasha ikindi gihugu, igihugu ciwe bashonje biteye ubwoba, ugifata ko ari ubujuju. Genda kibona ko ari ubujuju, kandi kuri si rya mbere akoze ibintu by'ubujuju. Twamatora mu mvugo ziwe, mu nyifato ziwe, ingendo ziwe, no kuri vraiment Perezida wacu. Sinzi ugeze kuvuga ati vyoba vyiza ahubwo babaravye neza ko mu bwonko bwiwe bitonze neza. Hamwe mu bwonko bwoba bitonze neza yoba ari kudashobora kurongora igihugu. Ivyo rero ntawo mushwanira, ntawo mushavurira kweri, bora bakamuhurira akamufasha. Naho butunze neza ko ari kudashobora kurongora igihugu, naho nyine umuhura akamufasha kuko igihugu cacu kigeze kiza ahatemba. Nta kuntu rero umuntu yaba afise igihugu kimerewe nabi ngo acaja gufasha abandi. Ateye isoni, birateye agahinda, ko nta kundi. Ni bimwe Mwama tu vuganye na yuki gihugu cha huye na kaje karamani.
Carlos ari mu Rwanda ati mukuru w'igihugu ivyo yavuze yerekana ko atitayeho amaborogo y'abarundi basanzwe bahanzwe n'iduga ry'ibiciro.
Ico mbere nuko mu migenderere mpuzamakungu vyemewe guhana impano, ibihugu bishobora guhana impano canke guhana ubushimwe canke gushigikirana mu vya politiki mpuzamakungu. Ibyo rero bikorwa kugira ngo ibihugu vyerekane ko bishigikiranye canke ko bishima umubano bifitaniye. Ariko ibintu ikintu njewe natahura n'uburyo umukuru w'igihugu yatanze agashimwe kajanye n'ibifungurwa, kuko impano zitangwa ziratandukanye, ubushimwe butangwa buratandukanye. Ubushimwe butangwa kenshi usanga ari ibintu bigaragaza kakaranga k'igihugu, ibintu bigaragaza kahise k'igihugu canke ikintu igihugu gifise c'agaciro igihugu kirashobora kugitanga kugira ngo cerekane ko cishimiye umubano gifitaniye n'ikindi gihugu. Ikibazo rero ahantu kiza ngaha n'ukuntu igihugu c'u Burundi gifise ibintu byinshi cari gutanga bidashobora kugira ico byica kuko ngene abanyagihugu babayeho muri iki gihe nk'ivyo bifungurwa. Mukuru w'igihugu yari gushobora kuba yotanga ingoma, yari gushobora gutanga ibirango vyaranga umwami kera, yari gutanga ibintu bitandukanye bishobora kuba vyogaragaza gushigikira na hagati ya Zambia n'u Burundi biciye mu bindi bintu bidakenewe cyane muri aka kanya ku rwego rw'igihugu cyangwa mu buzima bw'igihugu. Dufise ibintu byinshi. Ikintu kibabaje ni uko umukuru w'igihugu yafasha agafata ibifungurwa muri iki gihe tuzi neza yuko Abarundi birirwa bidoga kubera iduzwa ry'ibiciro ku bifungurwa, usanga abantu bose barira kubera ikena ry'ibifungurwa bimwe bimwe harimo n'ibyo umukuru w'igihugu yatanze. Ugaca ubona umukuru w'igihugu aho kubifata ngo abishire ku isoko, ntituzi mbega umukuru w'igihugu nivyo yirimiye, mbega nivyo igihugu catanze. Ariko uko vyo bari kose fungurwa bivuye mu gihugu vyategezwa dabora kugira akamaro abanyagihugu bariko baricwa n'inzara canke bariko baridogera igihugu kuba taco kiriko kirakora kugira ngo ibiciro vy'ibifungurwa ku isoko bishobore kugabanuka.
Carlos ati Evariste Ndayishimiye yarakwiye kumenya icyo abarundi bamwiteze ko aho kuraba inyungu ziwe.
Ikindi nacu gitangaje ni ukuntu umukuru w'igihugu nyine ubwiwazi yuko hari abarundi benshi baje muri kiriya gihugu cha Zambia bagiye gushaka ubuzima kubera ibibazo bisanzwe biri mu gihugu, ariko kavyirengagiza akaja gutwara aho batabikeneye cyane. Nivyo igihugu cha Zambia carahuye n'ibibazo bijanye n'imyuzure, ariko sinibaza yuko koko ikintu bari bakeneye cyane kugira ngo bagaragaze imigenderanire myiza iri hagati y'ibyo bihugu bibiri twari gutwara ibifungurwa. Bari bafise ibindi bintu by'igihugu cyari gutanga, kandi urabizi ko abarundi benshi bariyo batwawe n'ibibazo. Igihugu cya Zambia turazi neza gifise agaciro mu bintu bijanye n'amabuye y'agaciro ku isi, bafungurwa barabifise yo kuraba neza mu bintu bijanye n'ibyo bimbura, bafise umusaruro munini kuturusha. Ariko sinibaza ko icyari gikenewe cyane umukuru w'igihugu yarakwiye gutwara ibyo bifungurwa. Ariko mbonera yuko umukuru w'igihugu atitayeho ubuzima bw'abarundi, ahubwo yitayeho cyane isura yiwe uko agaragara hanze kugira ngo akomeze kwigaragaza ngo reka arakora kandi atajye korafasha. Yategezwa kwitaho bwa mbere igihugu ciwe, akahitaho abanyagihugu be birirwa bararira kurusha kujya kuraba hanze, kuko burya ashobora gutamba ngo nuko abandi bagushimye bo hanze baba indani bariko bararira. Icyo nicyo kintu umukuru w'igihugu ariraba gusa kurusha kuraba abanyagihugu bamushizeho bamuhaye amahirwe kugira ngo agire icyo abakorera igihugu. Ibyo rero navuga yuko atari byiza cyane, yarakwiye kuraba agahindura ingendo, kuko abarundi bamushizeho kugira ngo abatunganirize, bamushizeho kugira ngo aje gushira imbere isura yiwe nuko agaragara.
Hubert ari muri Zambia ati abarongoye Burundi barerekanye ko badakunda abo bageje kurongora.
Ibintu yakoze ntiyabikoze nk'umuntu avuga ngo aserukiye igihugu. Yego nta kundi sinavuga nti abazenegidevudede bari ku muvumo, kuko si abantu uyu munsi arazi neza Evariste Ndayishimiye ari igihugu kigeze, arazi amikoro y'umunyagihugu, arazi na leta yiwe nyine uko yubatse uyu munsi. Amagogo abarundi bafise, abarundi batagira amazi, abarundi batagira amatara, abarundi batagira igitoro, abarundi bataronka isukari, abarundi nyine batoronka n'ibyo bigori yajanye n'ibiharage n'umuceri agahita yubaka akabishira ikindi gihugu kibanye umugore wiwe yajyanye amatoni 20,000 y'imiceri mu bindi bihugu ko nyene mugabo ntibaza yuko baba bafite izindi ntumbero z'umuryango wiwe apana ku nyungu z'igihugu kuko yaba ari inyungu z'igihugu ikintu icyo ari cyo cyose yaba abanje kugikora abanje kuraba abanyagihugu nyine babayeho ubu abanyaroro bari mu kwicwa n'inzara igitega abantu bose barasemerera amashyirahamwe igenga arasemerera amaradiyo arasemerera mugabo abanyaroro bari mu bushobo butandukanye barishwe n'inzara bafite amagorwa adasanzwe abanyagihugu nyine bitegenzya nabo nyine bafite inzara idasanzwe none byumvikana gute ngo umukuru w'igihugu ngo yubahuke ashyire igihugu kifashe na zambiya narabe nyine igihugu cya zambiya nta nzara bafite uko ata nzara bafite bafite ubuhinga bayigwanya ntabwo yo kwigereranya n'igihugu cya zambiya nabaze mbega uw'igihugu atwara ko idorari uyu munsi ari 1,000,000 z'amafaranga n'amaheri y'amahera y'amarundi hariya yoba yarabajije agacabaza ku idorari ry'izambiya ritarenze amafaranga 25,000 nyine aho uwofasha ubundi nindi yatuma yubahuka akagenda asaba ubufasha we nyine ariko nta kundi ni ukuvuga ngo twagwa n'impumyi mukagwa mu manga mwese rero nta kundi ariko araduca mu manga ariko aratudukunda igihugu cyacu aragenda ku nyungu ziwe agategesha igihugu rero biramaramaje ariko twamutera akantu kuyo ugerageza akaraba ibyo byose ariko ararondaronda ntabwo azogenda bimaze
ubakure mumizana ya Babilon maze babe nka kanyoni kaguruse kava mu mutego umutezi uhoraho
imbabazi nirungaha duherahereje ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatatu ugaruka batubwiye ibyo bagona ku mfashanyo y'ibifungurwa umukuru w'igihugu aheruka gushyira igihugu cya Zambia mwakoze mwese bakunzi baragira inzamba agateka kawe naho kuri ndisango
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawe.